Bromwiliza, Radio Juu ya Amerika. Ubijuu ya Amerika ribandanya ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteza amatwi namwe mu gitangura kudutega amatwi twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa kane. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini avuga ku mpunzi z'abarundi zababa igihumbi zimaze gutahuka kuva ku munsi wa kane mu ijoro no kukugene abanyarwanda bahagaritswe muri Uganda bamerewe inyuma ibivugwa mu karere tuzakubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini impunzi z'abarundi zababa igihumbi ziramaze guhunguka kuva ku munsi wa kane mu ijoro. Ndizemanga ko zahunze umutekano muke muri rusangi, ariko benshi bavuga ko bafatiwe muri Tanzania bagiye guca ingero bajanwa ku nguvu mu makambi. Hari n'abemeza ko baciye mu busho imbere yo gukoreshwa ibikorwa badahembegwa. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Inyuma y'amanama amaze guhuza ishyirahamwe impuzamakungu gitaho impunzi HCR, leta ya Tanzania n'iy'u Burundi ku kibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibandanya gutahukanwa kuva mu ijoro rikuze buca ari kuri uyu wa gatanu gushika ku muhingamo w'uyu wa gatanu nyene, abagera ku 981 bakiriwe mu ikambi y'agateganyo ya Songore ni muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Abatahuka bagaragaza umunezero ntangere wo gutaha iwabo.
Turahungutse mu Burundi twiyumva ko tumerewe neza kuko mu mpunzi twari, ariko ntabwo twari dufise ubuzima bwiza. Urabona nkanjye ndi umuntu akuze, kurya indyo imwe nayo idafasha ya buri munsi ntabwo byanguye neza.
Je niyumva kamwemwe gakomeye cyane kuko nk'ubuzima narimbayemo nduta narimbayeho nk'umuntu afunzwe nka kugingurwe wifungira mu rupara.
Muri abo bahungutse hari abashyitse mu gihugu cya Tanzania nyuma y'indyane za politike zo mu 2015, hakaba n'abashyitseyo imbere gato. Abemanga icyese ko bahunze imvo z'umutekano muke ntibahuta baraboneka. Nuwabonetse nta gashiro agiha iyo mvu.
Namiye nkugiye impungu bihuha nagiye ndumva. Mugabo ubu yonda mvugisha ukuri, nabonye umuntu yapfuye cyangwa umva nyine ntambara yakubuze nkabona abawe ko barahunga ari benshi. Sigaye ndi umuntu karabona uhunga kabisa.
Kubera iki?
Uko ndavye ubuzima muriye mu nkambi. Nibunga ariko ngaha mu gihugu wacu. Sizi n'ababyeyi bose ndabasanzeho, umva niko ndarabye ho. Sande naho mbye byishi ubwo kuva ngo ndahunze.
Abenshi bavuga ko bafashwe bagiye guca ingero.
Kora bari bafatiye mu kijiji nyene muri Tanzania. Ubwo hanyuma nyene umuntu batawambye ati uhise mu iki gupfungwa cyangwa se kugutwara mu nkambi. Cyangwa ati cyako mu mvuga je n'umuntu hari mu nkambi ntangorane kabisa.
Twari tugiye gupagasa kubera hari aho ku mupaka wa ngara. Tumaze kurima utwo turimye tugizeho twodusaruye dutashe mu nzira baca baradufata ati none mwe mugiye heti twe turabarundi turatashe. Baca batubwira ati kuja mu gasho no gutaha muhitemwo kimwe. Twararebye guhitamwo kuja mu gasho tuzira ubusa tuca tugenda mu nkambi ku nguvu.
Uyu ashinga intahe ko hari abafungwa bakarungikwa mu ikambi y'impunzi babanje gukoreshwa ku busa
cyane cyane nk'abarundi bobo ugiye gupagasa kweri ugafatwa. Asa ni ibintu bikomeye rwose. Haragasho bakunda kugushyiramo barakurimisha rwose n'amababa gatono kabwo no gufura zina bihofa kweri. Ari baguha isuka asa idapimana santimetero 40 urima baguhaye ibitugu wabahaye ibitugu asa urima ku kiboko kuva mu gitero kira saa 8 nyene gutyo gutyo nyene baca uzakugodoka kweri no guhera wahwere bamaze kukurimisha baca nyene bagusubiza nyene mu nkambi.
Uyu munyagihugu avuga ko hari abasaba guhunguka kwemererwa bigateba.
Biyandikishije umunsi umwe mu kicenda. Icenda rero umugore aratowa. Umugore wange yaje mu kwezi kw'icenda naye nkabanju. Umugore yagavise ninda uburuko byaha na byaha. Banyavunye ku telefone kuri uko byaha na byaha. Cyawumva ugahinda ibintu byo gutera kuri umugore wawe umbe ngo yarabyaye mutari kumwe. Icyo se bazira Tanzania niko yoga nyamba umuntu imwandike. Ibyiza niko yogendera ku rutonde rw'abantu yandike. umva utsinye bwa mbere usanga batwaye uri nyima yiwawe nkanje bari basinyuma nje bose baratashe
abavuga ko bajanwe mu makambi bagiye gucingero bavuga ko kuronderera ubuzima mu gihugu bavuyemo bagiye kubiheba cyangwa babicishye mu zindi nzira
je kweri amwe byose aba ko nshaka gupagasa oya noronderera handi kabisa bizavyeho ngira norondere cyangombwa kabacyo ngenda fisi
ubuje wasinzosubira gupagasa nyimbara ubukene buzoba bushikiye nzoguma muhira nkoresha isuka kubabanyi ntacho nzoba muga kuvuga ngo nzongera kujabuka igihugu oya nzicara muhira nkorera iruhande yo muhira nge duke tumbumbe kuko cyo mbonye ndabonye
munama iheruka kuba hagati ya HCR n'amareta y'u Burundi na Tanzania harafunditswe ko igitigiri cy'impunzi zahora zitahuka kundwi cogwizwa na kabiri yamara bamwe mu bakorana na HCR mu gikorwa cyo kwakira abahunguka bavuga ko ikibanza bashikiramo cyasongore kidafise ubushobozi bwo kwakira benshi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu gihugu cya Uganda mufasha wa Jean-Claude Iyakaremye umwe mu banyarwanda baherutse gutabwa mu mvuto n'inzego ziperereza yasavye ubutegetsi bwa Uganda kurekura umugabo wiwe avuga ko yagirizwa ibyaha atakoze ari kumwe n'umwunganira mu mategeko umufasha wa Jean-Claude Iyakaremye yavuze ko umugabo wiwe yafashwe bunyamaswa n'igisirikare cya Uganda n'inkuru dukesha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala
ari kumwe n'umwunganira mu mategeko Madame Beatrice Nyirahabimana yabwiye abanyamakuru yuko bamaze ibyumweru bibiri batazaho umugabo we yaburiye kugeza ubwo inzego zishinzwe umutekano za Uganda zemeje ko arizo zimufite ubunga akaba ziteganya kumugeza imbere y'ubutabera bwa gisirikare
kuko icyaha bamushyizeho ni icyaha cy'imbunda cyerekanye n'ibintu byo bya mama ne ku bintu nk'ibyo kuko baramubajije arababwira ati je nta kintu mbiziho bumvishe bitabashije kumufata niko kumukura muri icyo aho yarafungiye habi bamujyana aho bita Macinde natwe niho twabashije kumubona mu kuwa mbere w'icumwe rucino
mwabonanye muraganira
kwabonanye turaganira ndamubaza niki
yakubwiye se ko bamufashe gute aho hari baramuhohotera
baramufashe nabi cyane kuko ngo baramukubise
yarasanzwe aho rikise ni umugabo wawe nyine wumva urengana cyangwa hari nabandi ko twumva ngo hari nabandi benshi bagenda bafungwa hari
nabo navuga ngo ni umugabo wanjye wenyine kuko na ubwe naramaje arambwira ati turi kumwe n'abanyarwanda benshi aho ndi hariyo benshi aho bamushyizeho makenda
yakuba kuri mu bari wari
nago yambwiye mu bari ariko yambwiye ati harimo benshi harimo abanyarwanda benshi aho ngaho ndi
bose bashinjwa kimwe se cyangwa bafite bitandukanye
nabwo namubajije ibyo bashinzwa kuko gusa yambwiye ati ni benshi nabonye banaho ngaho nasanzeyo
ubunganira mu mategeko bwana Kiza Aaron yabwiye abanyamakuru yuko Jean-Claude Iyakaremye yafashwe mu ijoro ry'umunsi perezida Paul Kagame u Rwanda yavuye muri Uganda kuganira na mugenzi we perezida Yoweri Museveni ku matati yarari hagati y'ibihugu byombi akaba avuga yuko uretse gushinjwa icyaha cyo gutunga imbunda atabyemerewe n'amategeko Jean-Claude Iyakaremye anashinjwa icyaha cy'ubutasi nabajije Aaron niba ifatwa rya Iyakaremye ku munsi abaperezida bombi bagize ibiganiro haraho byaba bifitanye isano atahubwa ibibazo byo gufunga abanyarwanda niho byagombaga kugarukira
yeah it raises an alarm because leaders talk at the highest level
ati yego biteye ikibazo kuko sinumva ko abakuru b'ibihugu kuri urwo rwego rwo hejuru ruhebuje boganira bakemeranya guhagarika amakimbirane hagati y'ibihugu byabo hanyuma mu ijoro abasirikare bagakora ibinyuranyije n'ibyo abakuru babo baganiriye bagafata umuturage usanzwe witwarira moto birababaje byerekana ko inzego z'ubutasi za Uganda zitubahirije ibyo abaperezida bombi baganiriyeho
that communication of that deal
bwana Aaron Kiza ni wunganira n'abandi banyarwanda bagiye bafatirwa muri iki gihugu muri ubwo buryo yambwiye yuko icumi barekuwe bagasubizwa mu gihugu cyabo akaba hasigaye umwe René Rutagungira ugikurikiranwaho ibyaha bijyanye n'ubutasi mu kindi gihugu n'urukiko rwa gisirikare twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier Richard Karemire kuri iki kibazo ariko ntibyashoboka nyamara ariko ubutegetsi bwa Uganda nabwo bushinja leta y'u Rwanda gufata nabi abanyayuganda baba muri icyo gihugu ndetse birimo no kubahagarika ku kazi bakora badahawe ibisobanuro nibutse ko umubano hagati y'ibihugu by'ibituranyi wari inkwari watokoye buri gihugu gishinja kigenzi cyacu kukigambanira ndetse bigatuma abaperezida bombi banga kujya mu nama atandukanye yabereye mu bihugu byombi. Ariko nyuma gato mu kwezi gushize Perezida Kagame w'u Rwanda yaje gusura mugenzi we Yoweri Museveni. Inama yabo irangiye babwira abanyamakuru yuko ari nta kibazo gikomeye kiri hagati y'ibihugu byombi, ko banashyizeho inzira zo gukemura ibibazo ibyo ari byo byose bishobora kuvuka kubera ubudahanahana makuru byihuse. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Turabashimiye bagenzi bacu, utugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Hano mu minsi ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'ino mwanya. Ikaze mwese inshuti bakunze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ngo ruhusha barusabye ku telefone gusa. Ko mu byo umushyanganze yatubwiye tubiye yuko ashobora gusaba ushaka ku telefone agaheza kinjira. Yo telefone ubutariwe twobimenya gute?
Uyu numwe mu bashinga mateka b'u Burundi avuga ko ariho kasorobo mu tegeko rigiye kugenga ingene imanza zicibwa ni kungene amatohoza akogwa mu Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, ariko umushikiranganje we ajejwe iby'ubutungane abivuga kwiki.
Iri tegeko niwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko harabyaha. Ikitanditswe nikiba cyane kandi uko zikitanditse ubumaze kuja nyuma y'umurongo.
Laurentine Aime Kanyana n'abashinga amateka muraza kumva ico bavuga kuri iryo tegeko ry'ukungene amatohoza zoza rakogwa mu Burundi n'imanza uko zizoza ziracibwa. Murabe hagufi ya radio yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahikaze nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Inamashinga amateka y'u Burundi yarayemeje iminyanyuro y'itegeko rigenga ingene imanza zitohozwa ziburanishwa n'ingene zicibwa. Bishasha biri muri iryo tegeko nuko abajeje umutekano bashobora gusaka ijoro atamutahe bafise bakinjira amatelefone wanka bigafatwa nk'icaha amamashini nyabwonko. Nuko nyine iryo tegeko riranavuga ko wikekwa ko icaha kanaka bashobora kumugendereza ku buryo urugo rwiwe rushigwaho za kamera. Reka zwacu Bujumbura Raymond Zimana abiducire mu mizi.
Ino nteguro ibyirizwa yemejwe ni namashinga amateka y'u Burundi ku bice 83%.
Iryo tegeko naho yemejwe n'abashinga amateka 92%. Bari hakanye bishasha biri muri iryo tegeko vyarateye amakenga bamwe mu bashinga amateka. Ivyo navyo ni nk'isakwa ryo mu ijoro gusa gatamutahe no gushira ibishobora gukurikirana umuntu yikezwe ko icaha cyangwa ariko akogwa amatohozwa.
Turavye uko ibintu bimeze kuko abantu bapfa byinshi, hariho abadodoberezanya, hariho abicana kubera imvo nyinshi by'amatongo by'umviro ibi n'ibi. Nkabona rero yuko ugusakwa kw'ijuru gutera amakenga kuko ndashobora kuza kugusaka mfise icyo dupfa hanyuma ahugira nabi. Nayuko rero ibyo gusaka mu ijoro byovamo bakabwira mu gitondo nka kurya byahora biba kuko ndashobora kuza nabiteguye nkaza nkavuga yuko uriko urarezista nkakwica cyangwa ahugira nabi nkavuga yuko ndi muri legitime defense ko nibyo n'ibyijoro. Nkabona rero yuko ako kantu ko gusaka ijoro yuko jewe amonavye mbona yuko koza kugururira miryango cyane cyane reza pe ku bantu bapfi ibi n'ibi. Murakoze.
Amakenga afise nuko hariho abashaka kwikinga mu kiza bakinjira ngo ruhusha barusabye ku telefone gusa kuko mu byo umushyanganje yatubwiye yuko ashobora gusaba ushaka ku telefone agaheza akinjira. Yoba telefone ubutariwe twobimenya gute? Icyo nicyo mbona ko harimo amakenga jenga proposa yuko nyakubaho mushikiranganje ahubwo yo duha telefone en permanence telefone abanyagihugu bakayimenya kugira ngo okazo hindiye umupolisi canke ubundi muntu wawe ushobore kubaza yuko mu byukuri uwo mupolisi afitiye uruhushya icyo cyo dufasha gusumba yuko umupolisi wese ashobora kwinjira mu rugo rw'umuntu kumbure atayo manda yazanye ari telefone yonyine yakoresheje
nkuko mwavuze yuko mushobora kurondera amakuru biciye no mu majwi yoba yafashwe communication cyewe ndamaze kumva yuko hari abantu babahinga bazi gusubiramo umuntu nka Karorero wahoze arongoye iki gihugu cy'u Burundi uyo yagenda numvise umuntu amusubiyemo utashobora gutandukanya ijwi giwe n'iryo muntu yamusubiyemo ubwo ntimubona ko muzohava abantu bagwa mukaga kubera kudotoberezwa kuko amajwi babo bahinguye cyangwa ari bihimbano ariko baragira
kiretse ibyo umugwe w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'ubutungane wemeje ko hari abawituye basaba kw'ivyo vyahinyanywe vyobangira kuko biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi Felix Niragira yavuze ku izina ry'uwo mugwi yavuze umuhuza w'abarundi umushingwamanza Fabien Segatwa hamwe n'abandi bakorera mu gisata cy'ubutungane ivyo rero ngo hari nababona yuko bihonyanga gatega kakiremwa muntu n'amategeko mpuzamakungu
muri abo harabavuga ko ihinyanyugwa byiribwirizwa tunganije ije guhonyanga gatega kazina muntu ke ari nabavuga yuko ije guca kubiri n'ibitegekanije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yaje 28 no mu mategeko mpuzamakungu ajanye n'agatega kazina muntu mu ngingo ya 19 hari ndetse n'abavuga ko rigiye ahubwo gusubiza inyuma intambwe urugera amategeko n'amateka ajanye n'ubwigenge agateka kazina muntu byari bigeze ko ikindi nuko abahuriye ndetse mu gisata cy'ubutungane basa n'abatageza bumva kumwe ihinduka niyongwegwamo k'ingingo zimwe zimwe zigize integuro y'ibwirizwa
umushikiranganje w'ubutungane Emero Rantine Kanyana avuga ko iryo tegeko atabirije guhohotera nk'uko bamwe bavyibaza naho ashobora kuba agahaze kuri iki canke kiriya nko mu bindi bikorwa mu gihugu yemeza ko iryo tegeko ryari rivise vyinshi ribuze uravye igihe igihugu kigezemwo
iyo twavuye aho tugeze niyo tuko turaja turahabona bavuga ngo nta mwongo buri sato ibidahitswe birashobora gushika hakaba agahaze kuri uyu canke kuri uriya ni nk'uko no mu bikorwa by'izindi nzego zose ishobora gushika akabagahaze katagenze neza no ngaha mu nama nshinga amateka inama nibaza ko zitamaze igenda neza iminsi yose birashobora gushika akaba agahaze rero iri tegeko niwamenyesha ko ritaje uhohotera uyu canke kubera yuko mu by'amategeko mpanavyaha ikitanditswe nikiba cyane kandi uko zikitanditse umaze kuja nyuma y'umurongo ubuhohotera rero umwenegihugu bimwe rero birengeje n'urugero
abajije gituma hari byo leta y'u Burundi yifuje guhindura mu itegeko ryaherukwa guhinyanya mu kwezi kwa kane 2013 umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko ari kubera ibiguma bihinduka mu gihugu no ku isi Kanyana kavuga cyane cyane ibijanye n'iterabwoba ivyo navyo bikaca bisaba ko amategeko ashyirwa ku gihe kugira ntihazogire ikiboneka n'igitorego umuti kandi cyo ariko kirahungabanya umutekano w'igihugu i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
abanyagihugu muri komini Rumonge intara ya Rumonge nyene banyezwa amatongo yabo kugira ngo yubakwemwe amazu yabahoze muri site ya Gitaza na Kashi basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yabo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Alan Ivirankunda akwejwe rya Amerika mu Rumonge
Icyo kibanza abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mayengo muri zone Kigwena batanze kugira ngo gishigwemo iyo miryango 174 mu mamo bari bumvikanye n'abajejwe intwaro ko imbere yuko iyo miryango iri mu yashikiwe n'ivyago vy'umwuzurira w'amazi mu 2015 mu makomini ya Muhuta na Bugarama bategerezwa kuhashikanwa ari uko bahawe ishumbusho y'ikindi kibanza muri kino gihe abo banyagihugu Benecho bavuga ko barenganijwe kuko amasezerano takurikijwe Epimac niyo nkuru arayaga
Mu bindi make ico ni ngombwa kuko nasho gituma amasezerano yabayeho icyo cyangwa se kibanda cy'ambere kibanda nk'iki uko umuntu wese yatakaje barakwemereye ko ubwatsi byonyaruka kugira ngo bishobore kugana ingorane z'inzara ubu rero aho kurima naho usanga nuko bakwihutira kwa bantu ho kurima amasezerano ya mbere aho kurima hangana n'ahantu batakaje tuzatubona ku mengo yasora ingorane ibyo rero kadozana ikindi ingorane
abo banyagihugu kandi babaye butanga icyo kibanza ubu bavuga ko bafise akababaro kuko ico kibanza bahora bakiranguriramo uburimyi butandukanye nk'ubw'ibigazi hamwe n'ubw'ibindi bitegwa mbumbarugo mu gihe ca none ukubaho n'abana babo nibicoroshe Petero Bucumi yitanga kwa karorero
bamatongo turayaronka mugabo amajambo make nk'umuri kiyaya abanyagihugu benshi n'abiri ni tararonka turayaronka mugabo ikibazo kiguma kihari kwiyumvira nk'ubu imvura ihagenda icibishike agatasi kagera tutararonka amatongo urumva kiguma ari kibazo inzara ni ngombwa ihabe kica kibazo mu miryango cyane nari n'imyumbati ibigori ibiharaguko n'izindi mbuto zitunga umuryango uno munsi nkaha ndiko ndavuga uku nta n'imetero n'imwe sigaranye ntushobora kurima kuko aha hantu bisanzwe muzi ko ariho twaba dukorera niyo bataduha amatongo mu buryo bubangutse kizosha kindi kibazo ni ukuri ku bwanjye n'ubu nyene kuko leta n'umubyeyi wa bose yogerageza ikaraba uko kuntu ayo matongo ashobora kuboneka
kubera agashavu abo banyagihugu bamenyesha ko bakaramuka bakwije amezi atatu batarakomoregwa ahandi bashobora kurima bakimbura biteguye kwandagaza n'uruvyaro rwabo mu biro vya komine Rumonge n'iki ntije Devote avuga ati
twazifota ko twasandagaza ku komine kubera inzara ari nyinshi ariko turasaba turimane twakandagaza ku komine kandi tukaba dufite aho turimo batabayeho nabi tutaraba aho turimo kubera turimo tugafungura neza n'abana bagafungura neza byatwaraga twifuza ko leta yaduha aho turimo byatworohere ko tubona aho turimo kandi n'abana bacu tubarose nyine bajye babona ibyo bafungura
mu ntwaro basaba iyo miryango kudatwagwa n'ishavu kuko bariko barabatororokaniriza ibibanza bazorimamo mu minsi iri imbere Elasme Hakizimana n'umuhanuzi wa Mustaneri ajeje ibibazo by'intwaro na karanga
ukuntu batanze kijya kibanza harabaye amasezerano banumvikana neza ko abo batanze ibyo bibanza hajya bubatse hirya site bazoronka amatongo bazorimamo bisunze uko aho batanze hangana nuvuga yuko mu nibarime ibyo biri mu nteguro kandi nize ko bazobinezererwa kuko byarateguwe neza kandi mu masezerano arabizi niwe barihangana gatoyi bari kwarondera aho bazova babashira n'ibyashoboka bazubahereza nk'uko babisezeranye kandi birahari birazwi genose bako kwihangana bihangane byiza niko boronka ahantu bakubita isuka ibyo bemerewe bazobishyitsa nako turababaye kuko hose byiza umuntu ari ahantu kumbure atagira ahakubita isuka icyo kintu turacyitwarije gusa kandi kiri ku mutima kandi turize neza yuko kitova mu nzira
tumenyeshe ko abo banyagihugu babaye bushyirwa muri ico kibanza c'imayengo hari haheze imyaka irenga ibiri baba mu mazu y'amahema muri kino gihe nabo bagasaba ko boronswa aho borima kuko badashobora gufata ingendo baja kurima aho basize amatongo yabo mu makomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Alive Irankunda harakinuye no nkuru yiwe cyo kimwe n'izindi zose twa twaje bashikije mushobora gusubira kuzumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Truvewa akaburungu ukom mukanya isase akajisho kumbuga ngurukana bumenyi
Sha bijya bije biranuganuka kwarivyo
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
ndakubwiye ko atarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Inkuru iri kwirya cana cana ko gose kumbuga ngurukamna bumenyi ivuga ko atamukirisu wo muri paroisse ya Ngozi iyo muri yo ntara nyene ya Ngozi turi mu gihugu c'u Burundi azusubira kwinjira mu isengero yambaye impuzu ngufi canke itabutse izo bita déchiré mu gifaransa muti vyo bari kuri kugira ngo abantu bo mu ntara ya Ngozi bafatigwe iyo ngingo yoyo vyahereye hehe nimba ari kuri mumenyesha makuru wacu I Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye umuco muri awuronka muri no nkuru
Kumbuka ngurukana bumenyi bivugwa ko ari tangazo ryashizwe habona kuri uyu w'Imana uheze rivuga kubijanye n'inyambaro zibujijwe kwinjirana mu isengero haba ku bakenyezi cyanke ku bagabo bo muri paruwasi ya Ngozi muri yo ntara izo nazo ni nk'amakanzu cyanke amajipo agarukira haruguru y'amavi impuzu zifata ku mibiri cyanke izindi zose zokwerekana ibice bimwe bimwe by'umubiri kubigeme n'abakenyezi ku basore n'abagabo naho hakabuzwa amapantaro atabutse zimwe bita déchiré mu gifaransa cyanke ngo bambara impuzu zituma haboneka agahuzu ko munsi nabo babambara izikwije barabuzwa kwambara iziri ku bimenyetso by'imigambwe cyanke indi migwi ibi biriko birahana hanwa ku mbuga ngurukana bumenyi patiri mukuru wa paruwasi Ngozi Silas Nyandwi ntabihakana avuga koko ko byari mu bigize inyigisho zari zitegekanijwe gutangwa kuri uyu munsi w'Imana ariko rero aho umuntu ashobora kwibaza nimba patiri yashatse gukebura abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi kuko bo bafise inyifato mbi mu kwambara Patiri Silas Nyandwi avuga ko bambara cyo kimwe nabandi bo mu zindi ntara ariko ko yashatse gukinga ku mici imwe imwe ishobora gutitugwa n'indi yo mu bihugu vya kure na cyane cyane iyo kwambara abantu bakikwiza nkuko akaranga kabo kari
bisanzwe nkuko kwa handi hose mugabo urabona hariho ibintu bijanye n'akaranga bipfa handi kusanga tugiye turabimenyera umuntu rero mwe nizo zose aragira ati hariho ibibereye n'ibitabereye cyane cyane mu gihe cyo gusenga ndetse no mu gihe cyo gusenga ku muntu w'Imana w'umukirisu hariho bimwe bimwe bijanye n'uburanga umuntu agira ati aka karanga ntikajanye n'umuntu w'umukirisu iyo nyigisho muri rusange kuko twe twayishikirije tugira tuti ko abakirisu tujejwe bo muri iyi paruwase dusanzwe tubaha inyigisho kandi bakayakira ati niyo twayibashikiriza
patiri mukuru Silas Nyandwi avuga ko abakozi ba leta hamwe n'abadandaza bo muri iyo ntara ya Ngozi aribo basavye ko yogarukira inyifato ijanye n'inyambaro igihe bariko bararonswa inyigisho mu gihe cya Noweli iheruka nubwo bivugwa ko uzosubira kwinjira mu isengero rya Katolika yo muri iyo ntara atambaye ku buryo bwikwije nk'uko bisabwa azosohoka warongoye paruwasi Patiri Silas Nyandwi avuga ko ibihano atari byo bizoshigwa imbere kandi izigiye ko bizoshigwa mu ngiro atanga uvuzi bayemwo
ese sizo twacahurira gufatira ko kuko turazi yuko bazovyifatamo neza kumbura bazotera amakenga ni nabo babaza gusenga aho kumbure baje bavuye ahandi abo nk'abakirisu b'ingozi n'abantu bakira cyane cyane ikintu kibagiye bakumva yuko ari ikintu cyo kugira ngo Imana isonegwe ingoro y'Imana isonegwe si ibintu bikunda gukenerwa yuko umuntu arinda kugira ngo wende kubishyiramwo n'amategeko ingufu nk'izo turazi yuko bazabitunganya neza kandi bazabifatirako
iyi ngingo yaravuzwe ko ibitari bike ku mbuga ngurukana bumenyi tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse duhere kuri uyu avuga ati ku bwanje ntahura ko kuba kanaka yo kwambara atikwije kandi akaja mu bantu bidaturuka ku bukene bw'ingingo zibuza mwe n'izo nyambaro namba ahubwo biva ku kugene nyene kwambara atahura ibijanye n'inyambaro ziwe noneho rero gapatiri iyo ubundi wogwije inyigisho gusumba ingingo uwatahuye agahinduka kanatsinda burya bavyumvamwe kujya nyene uyu nawe avuga ati ndashimye ingingo y'uwo mupatiri kubera abarundi bamye bambara bakikwiza rero aho ikizungu kiziye kikatuzunguruka twibaza ngo kubegwa no kwambara ngufi cyangwa izifise udutoboro dusome n'uyu avuga ati ku isengero ryitiriwe umushaha mweranda rya Katolika mu Gihosha aho sengera hari ingingo yafashwe haraheze imyaka ibiri patiri waho yabona bigeme baza gusoma ibisomwa by'Imana kuri altari baza batikwije bambaye impenera yaciye afata ingingo yo gusonesha amakanzu yera maremare ku buryo uzi imbere gusoma yambara kikwiza no ku isengero rya Katolika nyene riri ku musozi wa Siyoni Gikungu mu birori by'abana baraganira basanga baza bambaye batikwije abapatiri baho baca bafata ingingo yo kuza barasonesha amakanzu ajanye n'ungo rubanza maze izo mpenera bakazambara batari mu ngoro y'Imana canke mwari muzi ko amakanzu mu baririmvyi mu maparuwasi menshi yavuye kuki uyo mupatiri yakoze ku mugaragaro ibyo abandi bapatiri bagwanya bihore uyu nawe aritwengera ati hihihihi uyu ndi nawe ati uwo mupatiri aragaheza gigwa kuko akoze igikorwa ciza cyane ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mwenzo wa Trudiane Ndonse arakenuye mkanamwe mufisi binugwa nugwa ahiwanyu mu biturungikire kuri radio ya Charubaze gmail.com gukiramenyesha makuru bacu baducukumburire na Lidiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenye yegeranije amajwi yakoze hamwe na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu twemi tuti muranigwe
ababandanya kutwumviriza mukanya gatoyi cyane kari imbere isaha 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza imi